mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijugi Amerika isame na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda miriwe nshuti bakunzi muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio y'indwi muri kumwe na Joy Diane nahazongiye kuremesha muri isanga y'uno munsi muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kwa twumva muri mu Rwanda kandi tubahaye ikaze ahandi mumva ijugi Amerika ikibiriraho ni kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com adresse ya Facebook ni VOA radio yacu
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mungitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko rero ikaze nshuti bakunze mu kiganiro muri isanga cuno munsi ku minsi ya gatanu urubuga n'ugwa fasoni abigeme twadushaka kumva ivyo barimwo. Uwo twabatumiriye uno munsi ni Laurette Tetero aheruka gutahukana ihiganwa rya Primusique n'ihiganwa ryo mu gihugu c'u Burundi ry'abaririmvyi ritunganywa na Brarudi. Laurette, ikaze kw'ijwi rya Amerika kandi tunagukeze ku ntsinzi watahukanye.
Merci beaucoup Diane ndabaramukije mwese.
Hanyuma wakiriye gute ivyo ntsinzi mbere yo kutubwira ivyo waciyemo kugira ngo uyishikire?
Nagiye witane kubera d'abord naciye mu bintu byinshi donc c'est à dire inyigisho ama entraînement no kurondera amajwi. Ari cyoroshye kandi ntiwashobora kwitega intsinzi batayikubwiwe wenyine numva nyine c'était une belle surprise.
Ni higanwa Tete watanguye kwitegurira kuva ryari watubwira ingene wabyinjiyemo kuva bigitangura gushika utahukane intsinzi mu ndwihetse?
Ego bagize lien bare créé page novga site wari yandikishako hanyuma turashako n'ama numero yacu. Hama un vendredi bala twandikira message yuko samedi dusabwe kugenda gupasa ama audition hama ndagenda. Hanyuma ndaririmba hama le dimanche niho baciye baproclama nari nabaye wa mbere i Bujumbura kubera bariko bagira ama provincial.
Ni higanwa riba ku rwego rw'igihugu wewe uca wa mbere mu gihugu cyose Tete?
Ego mugabo natanguye ndi w'i Bujumbura hama canja guhiganwa n'abandi bo muyandi bo mu bindi mu yizindi ntara.
Mwahiganwe muri bangahe muri rusange?
Bon twari 46
muri abo 46 abigeme bari bangahe abahungu bari bangahe?
Bon ntabonzi ariko abo twajanye muri demi-finale twari 12 kwari abakobwa batatu n'abahungu 9.
Umva iko bakobwa nubwo mwari bake gusumbura za kutubwira nimba ari coroshe kuja muri ayo mahiganwa mu gihe wumva abenshi abaraba arabahungu ariko hariho nk'abantu bumvise Tetero gusa ico gihe cha Primusique batari bamuzi ngo banza ukatubwira watanguye kuririmba ryari hari indirimbo ufise?
Bon sindi ndamaze kugira cover naho nyene en fait nari nkunda kuririmba mugabo nabiririmba DJ nyene kandi ndi kumwe n'abagenzi apana ibintu byo kuyerekana mu bandi. Kubera aussi jewe nari nza ku ishure umva nakunda ishure cyane kurusha ibindi. Hama mu nyuma medede tamboneraho akajyo kugira ko kubitangura bacha barantura muri théâtre narakinye comédie musicale. Regi musical ya kinyo bwa mbere mu Burundi nje na ikinyi na actrice principale. Hanyuma uwo munsi nyine ngiye mu ma repetition cette nuit on a tiny mvuga tire kanje muri Primusique ndare naho niba hari ico nokura. Hama aventure ibiratanguye
none galore ufite imyaka ingahe kuvuga ngo ari mu ishuri ico gihe warahije amashuri?
Ego nahejeje muri août 2018 nari se 18 ans ubu se 19.
Kurumva rero ni no ku myaka myiza utanguriye ko wize ibyibiki wize biki muri mu mashuri yisomboye.
Deni de kuri Saint-Esprit muri lettres modernes.
Mu gisata cha lettres. Woducishizamo gato imbere ko tugaruka katubwira iyo ngabirano yawe ukaducishizamo gato utwo turirimbo kamwe mutwukunda kugira ngo twumve nako kadrika utatumye bagutora.
Ego. Ndeka ndabarimbi yon yatumye nsinda.
Mhm.
Itwa Stay ya Rihanna.
Mhm.
Not really sure how to feel about it. Something in the way you move makes me feel like I can't live without you. And it takes me all the way. I want you to stay. And I do.
Hariho abari mu buhinga bw'ibyuma batangaye bavuga ati ni Rihanna canke ninde. Reka ducishemo gatonya ako karimbo kariya nabumva ingene bisa nk'ibisa niyo uri kuraririmba. Ego facile uduciriramo gato. Urashobora kujana nawe Galorette.
Ego
Jaco. Urakoze cyane Tetero. Ni rero akarimbo ka Rihanna mumvise ko katumye Tetero ariko yaririmbye kandi kakamuha n'amanota. None wewe usuramwe Rihanna gusa cyane?
Oya si wewe nyene ndasuramwe aba sinzi ko mubazi bakera.
Mhm.
Ego ndasemwe nabandi bivana ninge n'indirimbo yanjyoheye.
Bivana ninge n'indirimbo yakujyoheye. Hama ico gihe uri kuraririmba urinda ubu wa mbere. Icyo twita bariko barakuraba wabona gute bavyakira gute ijurya ukuririmba akapela zawe
mwisanzwe ijwi ni gide en fait Diana jewe nari novuga ati c'était la première fois ngiye guhura n'aba professionnel umva hari utuntu tumwe baza barabona hariho ama technique wasanga nagize ntazi cyangwa amakosa donc ibyo byose ijwi la base nari ndabifise byari byiza mugabo urumva bategeka kunkunyigisha nkore neza kugira ngo jean kuri finale ndo presente ikintu kimeze neza.
Ninde yaguteguye?
Yitwa Coli de Magic. Mon producteur chanteur nga mu Burundi.
Mbega ga Tetero wata intsinzi yawe ingana gute agashimwe nimba atari banga?
Ni 25 millions de francs
y'amarundi. Ugaterekanya gucu yakoresha iki?
Urumva ni novuga ati ubwa mbere kubera abantu bantoye sinzi uko wakurikiranye page Facebook yanjye na Team Tetero. Muri Team Tetero twarasabye abantu amajwi kandi ubwa mbere biragoye kwemeza umuntu singabira 50 yawe akubaza mbega ndayiguha kubera iki mbega we urinde urumva wese yayiguha c'était en quelque sorte mengo uramwemereye yuko uzobandanya uririmba urumva ntegeza kubandanya ndirimba kuko uwangabiye vote novuga ati ni nka responsabilité yarampaye yuko noteza no representa umuziki w'u Burundi nkaba la prochaine image
ugahaguruka nk'umwigeme aririmba hamwe avuga ati Tetero tukumva mu Burundi hari umuririmbyi yitwa Tetero.
Ego surtout que abakobwa bari bake cyane no mu ma audition Diane ntitwashika nka 30 alors que hari d'après que 168
ego
urumva ugasanga twari nk'abakobwa dufite maximum 40
ni bake ugereranije
Ego ni bake cyane.
Ego. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda umutumire wacu uno munsi ni Laurette Tetero yatahukanye Prix Musique 2019. Tuje ku mirongo ya telefone Laurette turasaba abashaka kuyaga nawe duhere kuri Peter Peter Ikaz.
Ego.
Muherereye.
Igitega.
Igitega mu Burundi. Ni kibazo canke intererano kwa Tetero?
Ni intererano.
Ego.
Manashaka kumusaba yuko ene acoca bihebera harya yonge yigisha n'undi gwaruka rutora mukwikira uko ubushomeri buraneza mu Burundi. Mara ni kibazo ushaka kumubaza. Yo ari nk'umwe cyane abo batarafise umugabo.
Afite imyaka 19 yabivuze agitangura ntihageze ishuri.
Ndumva ni sawa.
Aracari muto cyane.
Sawa mumva mahoro.
Urakoze ugire umusimiza ngaho Gitega ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi.
Ego na
ego Tetero urumvise ica gusavye Peter sinzi kusicubwa ku majambo yiwe.
Ego novuga ati ni ofet jewe mfise challenge fise challenge yuko
bikugwa.
Novuga ati se challenge yuko genre abantu bagiye muri Prix Musique ntibaciye baguma baboneka cyane. Uvuga ko batabandanije baririmba mugabo novuga hamwe utabarondeye wewe nshobora kubona nk'ibyo bari kubarakora. Donc rumva ni novuga ati niyo challenge fise yo kuguma deja fise novuga ati mfise chance yuko Prix Musique yampaye visibilité kuboneka.
Yego.
Ifo ko ndabiprofita gose nka nkerekana yuko hariho nk'impinduka kandi umuziki tuwufata au sérieux nyine. Nico cyo ugwaruka nariko ndategura kuzogira hariho ko y'abakobwa ndimwo Sisters in Success sinzi ko mumaze kuvugana.
Ndabazi harimo abigeme batari bake bavuga ati dutegerezwa kuja imbere twerekana ko umwigeme ashoboye. Ego
ndi muri promotion ya mbere. Donc nabone genre mu misi ijana nibo tuzoba turiko turakorana Imana idushoboze
kugira ngo usohore izo ndirimbo zawe.
Oya, plus kugira ngo tufashanye nk'ugwaruka. Indirimbo zozo ntegeza kuzisohora.
Ukibaza ko uzozisohora wibanze ku vyahe kuko hari habaririmbyi. Bavuga bati jewe nahisemo kuririmbira Imana abandi ati nanje nzoririmba ku bijanye n'indirimbo zihamagara abantu guhindura ingendo. Wowe wiyumvira ko uzokora kucaye igisata cyane Galorette?
Bon, je ne vais pas dire que je suis un peu plus de temps. 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 Je
urumva ura ubufise icukunda umudiho hariho abavuga ati genuine reggae abandi gutya na gutya uramaze kwisanga mu wahe murwi muri byo byose uzoshimikira ko kumidiho.
Bon indirimbo zitonda vraiment jirangyo heragose.
Ego ego muco Peter avuze ngo gufasha no kugira ngo ubushomeri bugabanuke umwana w'umwigeme wavuze ko ari ugiheza amashuri yawe yisumbuye urumva ko nk'umwigeme ari muri ico gihugu kandi havuga mu bukene bw'akazi mu batari bake umuziki ushobora gutuma abakiri bato bagabanya ubushomeri bwabo.
Oya nibaza gusa. En fait, nous de umuziki ni nka moyen de communication kurusha moyen yo kuronka amahera
gutanga ubutumwa.
Hama en fait urumva nibaza yuko ikintu cy'ambere urumu artiste ikintu cy'ambere mbona il faut yuko d'abord umu artiste agira niveau intellectuel quand même il est certifié c'est-à-dire tujye ku ishuri twige comme ça iyo ufise licence cyangwa master quand même ura novuga ati uraronka iyindi niveau y'ugukomunika y'ugutanga ubutumwa ishobora gukora ko abantu benshi ku bwinshi ugasanga peut-être urazanye impinduka. Ariko tugiye kuvuga gusa kubera umuziki c'est pas novuga ati melodie twumva oya ni plus amajambo uri kurabivugamo. Donc tugiye parler pour parler ni bado ko ta kinukini ya trozan mais plutôt nkaba artiste d'abord mbona challenge ya mbere dufise ni gutanga des messages difficiles d'ingira kamara
ubutumwa bwumvikana.
Yego niyo challenge dufise kandi yo nayo ntituzoshobora kuyihoreva tutize ifo ko twiga tukaja ku ishure ni naho rero dushobora kuva mu bushomeri kuko urumva ishure ririmo byose en fait
hanyuma bandanyaro
tutize dusanga ibintu byose uko tubigira ku magendera naho si byiza urumva nta kintu kiri stable uronka
hama urategekanya kudocubandaniriza mu byo by'umuziki mu kwiga cyane
ego en fait nkandi nkuko nahora ngira théâtre à côté d'ishure ego donc mvuye ku ishure ntanta nko muri studio canke nkandika canke nkaja muri salle de yo kwiga kwera umva ndatakeneye kwakiriza ama connaissance menshi nafise donc nous comptons dans la cour il va nka hobby nka passion donc mbandi ko ndakora muga bien sûr nka ikora neza
no kujuga muri Washington ndise mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise namvuye kure mvuye kure
we
uratwumva
ndabumva neza
uherereye
mu gihugu cya Tanzania
hehe neza na neza
ikigoma muri kibondo
haravugwa maki kigoma
amaze neza ntangorane
nakabazo kuri tetero canke
nagomba no ndamubatongera ndamushimira ku mpano ya rose shino sa kona shwe gutaka na ti muziki narutari wacu ngatekeje nyo byagenze hama imari badanye muje imbere ndamushimiye cyane ego mugabo nagomba ndamubaze
arakumva amvuye kuri turi kwitwa nka kuvugiramo
ego none kugira byukushike kwikwe ushike ko munsi ugatahukana pri muziki mu bantu bose ari mu Burundi bigije gute
okay
urakoze ego nge gatonyalo urakoze mvuye kure
sawa namwe
ubwire umusimiza ngaho kigoma muri Tanzania
namwe pe hiyo mugi umunsi mwiza
ego tetero
wi
mishure
en fait muri demi-finale na finale muri demi-finale ama vote ni ari kwa rakora cyane donc wategezwe kurondera majwi abantu benshi bagutora nabaye wa mbere mfise amajwi 1,685 hanyuma muri finale mugabo amajwi yarafise influence ku bice 40% 60% nayo yari ya jury urumva rero bateranije baciye bateranya amajwi bambe amanota afise mu majwi n'amanota abo muri jury bampaye hama camba wa mbere avec ibice 62 n'ibice 45 mengo niba ntihenze
kwijana
ego
none akabanga nakahiwe warushije iki abandi bose mwari kumwe abandi bakobwa abandi bahungu mwari muri kumwe
bon sino bimenya ariko kurondera amajwi je kubera ufite ikintu cy'ambere nafatiye ko se novuga ati nayo ko ndarondera mu securite kuko umva je ntabyo narinze abandi bari babizi cyane Diane bamwe bari baragiye muri prix musique mu myaka iheze abandi bari bagira amakaraoke abandi basangara bari bafite experience d'une manière ou d'une autre je nanjye narinze ndi nk'umu aventurière nyine urumva byari byoroshye cyane ko bankuramwo kuko urumva ko basumbya tekinike
urumva rero umugabo niyo mpano y'akaji kawe no gutanga ubutumwa butandukanye biciye mu ndirimbo
ego navuga ati ibanga rya mbere na ma réseaux sociaux no kugira team je nari mfise equipe nitwa team tetero umwe wese yari afise itakora umwe yaramfasha kwandika amatexte nza guposta kuri Facebook undi akamfasha kurondera ama interview undi akamfasha kwandika ama article donc yari travaille d'abord il est corné hanyuma twari dufite n'abandi baja kurondera amajwi twatuma abantu baja kurondera amajwi muri ville bakirwa yazunguruka na ruguru twarashitse na je wenyine numva nategeze gusohoka mu masoko vraiment uzuweze nk'igitega ndagumva nja gusaba amajwi
ukayasaba hehe
mu isoko abatugiye gusaba kuko
ugacuba bwira ati muze mu ntore
en fait warafata nk'umuntu ikindi naco wasanga hariho abantu batari bazi prix musique itari ico gatumubwiye ati none isa wati none ngabira mu interest nkane no kurinda gukora nihe nihijwi cyane ukamubwiye ati none nkubu uye ndaguhaya ama interest mbega wontu ati nta kibazo hari nabandi bacha bajibaza donc naho rero byacha bita ukasaba amajwi mesh nari yarantije ndonka amajwi menshi cyane kubera nene ndabivuga mvuga ati muri prestation shaka nko kubigira nabi donc fallait yuko quand même mbani yasiye yuko mu majwi bashimeze neza ariko imana ishimwe ko byagenze neza hose
hanyuma mugabo kuri jure urumva aho ni ya majwi ukura muri ni ya majwi ukura mu manyagihugu jure nayo nta na nibisanzwe wararirimbye bashimwe ivyo ririmbye
ego kuko ushikanisa hasi ndamenya ngo mvuge ngo bantoye kubera iki kuko nitwari tuzanye ufatisa ngo ufite ikintu kiri spesiyali bo nyine baba babonye
barabangira ngo kuririmba uko utanga ubutumwa nuko utigora mu gutanga ijwi ryawe risohoka vyoroshe
ego
turafise na Adelan ku yundi murongo wa telefone Adelan ikadze
ego kandi ngo mantangu nda mukeze cetero kwe muziki yatoye
urakoze
ayo madeni ari nti sibazo bibiri twarabonye pe muziki myinshi abagiye barazitwara duherukiye ku yamatabaro pasiya yatwaye yaherutse tumumva aririmba nk'indirimbo zibiri atarapotera gushika nino munsi nshashura kumubona tukaba tubona tetero yatwaye pe muziki ataratangwa aririmba tugende kumwitega mu biki nko kuririmba ko twakwifuza ntazobe tetero wajya munsi w'itariki ya pe muziki twagomba kuzogubandanya tumubona sindi ntumbero gushika ino munsi mwa pase ko muzobananya mugiye kumenyekana ku rubuga rw'abaartiste canke ko muzogenda mu bindi bikorwa n'ibyo bibazo bibiri nashaka mbaza
murakoze ubwira umunsi mwiza Adela uri mu gihugu c'u Burundi
mu Burundi mu Rumonge
urakoze ubwira umunsi mwiza
neza cyane
tetero yishura Adela
ego urumva nina kivuze kare jewe nina heze kwiga nshaka gukora mu byo gufasha donc dans l'humanitaire hanyuma aba artiste batuma niyumvira kuzokoramo ni kaja nini sinzi kubizi arakora muri humanitaire cyo kimwe na Céline Dion na Beyoncé na Rihanna nyine usanga bafise ibyo bafasha akote yuko baririmba jeje njurumba kuva kera no mu maclub nagiye mo nije kuri Saint Esprit mu maclub najamo yari ayo gufasha hama nuvuga ati ikintu cya mbere kintu mba kuririmba en fait ndashaka kudufasha abantu nkoresheje umuziki akote yuko nduba ndiko ndabafasha nko mu buzima busanzwe donc ariko kazi nkora
hanyuma none mugabo yavuze ati hariho abandi nk'aba patience ngo barababonye muri pre music mugabo baca baranyika ntibasura kubabona wewe abakunzi baba bakwizeje urashobora kubaha ikiringa ati bitarenze ngaha nzoba mfise indirimbo imwe zibiri mushobora kumviriza ko mwanyize mu kantora
oya bon icyo sinovuga ko ashobora gusanga mbeshe ugasanga datanze nk'amezi ugasanga sinkejeje mu mezi abiri
ariko urumva n'ikintu ufise ku mutima
yego ndagifise ku mutima mugabo urumva imbere yuko ndabigira aracakenewe yuko niga kuririmba kuko hari utuntu tumwe ntarametrize ntarafata neza urumva utwo ndaduhejeje ndeje ntangura kuririmba nta kibazo kandi kubera ndifuza kuririmba n'igihe nzoba ndi ku ishure donc ndiko ndiga nja ku ishure nkava ku ishure nkaca mpasa nko muri studio nkagerageza nuko aha ndafise indirimbo nyinshi Diane
umaze kwandika
ego kuva bon nko kuva ejo ndamaze nk'ejo mu ijoro nanditse n'indirimbo nka zitatu
zose zi uzandika mu ijoro rimwe
ego bivanye na uraronka nk'agatema nyine agasubije wumva uvuga ko zibiri cyangwa zitatu kuko yagenda akunda gusoma cyane donc inspiration sindayibura
hanyuma izo ndirimbo ufise ayo texte ivyo biri mu nyandiko utarashobora gusohora uvyandika mu guhera ururimi
kera nakunda kubyandika mu cyongereza no mu gifaransa ariko ubu ndiko nimenyereza ikirundi
twizere yuko vuba tuzoshobora kumva utwo turirimbo twawe
ego nanjye ndabyizeye
ego turase na Jean Bosco ikaze na wewe
ego
urahererereye he
ndi mu Rwanda
havugwa amagi
mujyi wa Kigali
uvugwamo ibiki
Hello.
Turumva uri ku muhanda ahubwo.
Eh reka mazeho gatoya.
Eh. Hama kabazo ka.
Eh no tubazo nka tubire.
Mhm.
Nagira ngo mwibarize ese arateganya kuba basi yanasarabukira no mu Rwanda yenda abakunzi be tukamubona ese iyo ndirimbo ye umuntu yazisanga he ku ruhe rubuga yenda akajya zibona nkatwe ese nkanjye nk'ubu ntabwo nari nzimenyereye uretse kuba nari mbibonye ku radio Voice of Africa
of America Pan Africa
of America ese ari uburyo bundi yadufashamo tukajya tubasha kuzibona
ariko yavuze ko izo yaririmbye azirimba ku buryo busanzwe muri ibyo biteramo byo yagiye muri Pro Music ntazanditse arakubwira kumbura aho ushobora kubona izo yaririmbye muri Pro Music urakoze cyane ya Jean Bosco ngaho Kigali mu Rwanda
yego namwe murakoze
yego tetero Jean Bosco umukunzi wawe mu Rwanda
yego ndafise page Facebook na Instagram kuri Facebook nitwa Laurette Tetero hama kuri Instagram ni Laurette Tetero ariko urashobora kwandika umwami kazi akarongo munsi
257
hama ndafise na chaîne YouTube na Twitter
ni aho niho uzosanga utwo turimbo twawe duto duto wagira aririmba ijya nini
ego kuri Facebook surtout zirahari nyinshi
hanyuma ako kabazo nako ngo yuko ngo vyokunda kuzoja guteramisha abari mu Rwanda bagukunda
Ito oyenzo kivugana na management kuko ndase management niyo ibirabo.
Ni kintu maze kwiyumvira mu mutwe kushobora gutunganya igiteramo cawe. Wenyene Tetero bakavuga ati Tetero no musaraza kuririmba.
Oya pana bon si oya vraiment pas nous. Pas
nous. Yego. Trase na Daniel kuri ndi murongo wa telefone Daniel Kadze.
Yego murakoze cyane.
Uherereye.
Ndi nyamashekeri warambuga mu mudugudu wa Nkomero ni mu burengerazuba bw'u Rwanda
havugwa amakinga aho naho mu burengerazuba
inaha turashima Imana nta mwuka mubi twiriwe muri hoteli y'umuganura mbega ibintu byari byiza
mwahuriye gute umuganura
rwose yari ibyishimo aho abaturage twasabanye twishimanye duriye hamwe duhuje ubumwe mbega twabonaga ari ibintu byiza cyane
none ko mwahejeje kare ubu si saa kumi zirenga ku iminota 27 nga
yego rwose muri Nyabashege tujya tubanga gukora ni kare mu by'ukuri twe twazindutse dukora ibyacu turasabana ibirori byahejeje mu kanya gashize
nuko rero tugaruke kuri Laurette Tetero akabazo canke intererano
yego nabazaga Laurette ni icyo arimo gukora kugirango indirimbo ziwe tuzimenye kuko akenshi ntazo dufite nta nubwo tumuzi bihagije mu by'ukuri se ari umuhanzi wo mu Rwanda yaba azi wenda baba bari gutegurana kuzakora korabo cyangwa gukorana indirimbo hagati ya bombi bakatugezaho ubwo buryohe bw'indirimbo murakoze n'icyo kibazo nakamubaza
urakoze
yego na
tete uraza kwihangana ariho tubaze tumwe tuza twisanga urumva ko baguma bagaruka icugiye gukora icugiye kugira iki hari abandi baririmbyi muri ko muravugana muri kino gihe kuri projet za kazoza ku migambi ya kazoza
bon ego ni imigambi ni myinshi gusa nuvuga ati ico oye koko David Fudo za Jenny Jeans mugabo ati shobora gukora management nayo nabantu ba nuvuga ati babona kure kundusha jewe gukora ndacyari jeune donc nabantu nuvuga ati bajera plus niyo bito bintu bya by'umuziki n'ibindi ariko nabyo ne biri mu migambi nuvuga ati tuzibamenyesha vuba gusa bagume bakurikirana amakuru kuri Facebook kuri Instagram kuri Twitter na YouTube
harabaririmbyi bamaze kukwegera nyuma yo gutahukana Pro Music bakabwira ati turashobora kwibaza ko dushobora gukorana muri kazoza
bariho
urumva rero ngira ngo nabo nyene barashobora kuba bo kwizera ko bitebe bitebuke ico kintu cuko bazo kubona kumwe n'abandi baririmbyi bizokunda hanyuma Laurette nicari coroshe ko umwana w'umwigeme w'imyaka 19 ataramenyerewe ku rubuga rw'umuziki atahukana Pro Music
subiramo ikibazo
nicari coroshe kuri wewe ko ku myaka yawe utamenyerewe no ku rubuga rw'umuziki mu Burundi ushobora gutahukana Pro Music
oya nicari coroshe mugabo navuga ati je narose ibakwe kubera nari mfite abafashe mu mugongo c'est à dire ya team Tetero ngo mavuga muri team tetero ntibyari byoroshye kuko bwa mbere abantu bari bamenyereye ariko sinari nakinye théâtre mu mwanya imbere yuko nja gukina nja kuririmba muri prime musique donc abantu bakunda gusoma bakunda ibintu nyene bya théâtre nubwo ati bari banze mugabo urumva nko muri uramaze kuja muri sali yo kuri EFB sinzi
CCF ya kera yego
sali ya CCF ya kera nubwo ati abari bariyo bari benshi mugabo ntibari benshi cyane kugira ngo ushobore gutwara prime musique byasaba yuko impano yanjye ndayikwiragiza hose muri team tetero rero urumva umwe wese yari hano bwati yari ihaye igikorwa aravuga ati wewe ndakumenyesha nk'ibubanza umwe cyangwa babiri bakibwira bakagenda ibubanza akaba afise video yanje akaba afise n'amayinite kubera hari abo wasanga badasoma inyite akamubwira ati yaba uyu muntu muhijwe agacuka ati ego ndabyemeye uyu muntu arimba neza agaca amuhi numva yaciye novuga ati byabaye plus strategique twagize strategie nyinshi kugira ngo dushobore gutsinda ariko ntibyari byoroshye vrema kandi no ku myaka yanje bamwe bavuga yuko ngiye kurondera amahera gusa cyangwa kuvuga ko atabyunze ushobora cyangwa kuvuga ko umva byari ibintu byinshi osi utashiramo nanje yuko nategerezwa gukora kuri ku giti c'iwanje nkore ijwi neza nkore ijwi neza kuko hari aho byahinduka nk'uno munsi ukabona ndarinze neza ejo bigaca byanga
hama iyo team tetero igizwe n'abakibigize igizwe n'abafan bawe bagukunda igizwe n'abanyamuryango bawe igizwe n'abagenzi bawe kuko ndumva ari ikintu mwashizemo uburyo niba nde bayigize
navuga ati harimo abafan harimo abagenzi n'abanyamuryango bose baravana
ariko ni ikintu numva cagiyemo uburyo
bwategetswa kujamo ariko si bwinshi cyane ni plus kubwira abantu ugahimiriza umuntu akagukonva ukamukonvanka yuko ugira agutora hariho osi n'ukwitanga k'umuntu kuko hariho abantu bavuga ati ni ukuri kukuntu tubanye neza reka nduge ruguru ngende ndabikora na papa wanjye papa wanjye yarangira n'abashyitsi baje mu nzira imbere yo kubavuga babanza kudipoza telefone atora
bakabanza gutora urumva rero wowe waronse wabanze gushigikirwa n'umuryango hama biza kwiragira mu gihugu cyose
ego
nuko turase na Narcisse ku yindi murongo wa telefone Narcy ikaze
ego murakoze
ego uherereye
mperereye mu Burundi mu ntara ya Makamba komine Nyanzara impanuka by'igihugu cy'u Burundi
amakuru ava ngaho Makamba ntitukironka namba kuko abamenyesha amakuru bacu batemerewe kudukorera muzoze muraturungikira
ego
ego hanyuma rero ni ya intererano canke ikibazo kwa tetero
ego jewe nari ubwa mbere nuko no shimira uyo mwigeme kumwete nubwira yakoze kugira ngo atahukane kane gashimo ka semizi nashoboye gukurikirana amahigano mugabo tetero amahoro
yambu
neza felicitatio kandi
urakoze
ego narakurikiranye donke ukuntu mukompetisi yagiye iragenda mugabo kenshi nayikurikirana ku marezo sosiyo kuri Facebook amatubulikasiyo ya prime musique abaririmbyi n'iki hanyuma ndibuka tetero hasigaye nk'iminsi nk'ibiri ndibuka yaragize publikasiyo akavideo avuga ati ndafite ubwoba numva umutima sinzi ukuntu byogenda iki n'iki n'iki akariko imana izobikora rero byaranezereye ndakeye ndibuka akavideo yatubwiye icyo gihe nkanumva mu nyuma yuko yashoboye gutahukana agatsinzi ndavuga nti wa mwigeme siteri n'umwigeme w'ubutwari ni mwigeme asa umwete kandi iyo yemeje ikintu agishyitako rero ndamushimiye cyane kandi ndashimiye umwete afite kandi byoroye n'ukuntu akiri muto akaronka agashimwe nka kajya bisanga nka bike imana imuje imbere akomeze ego hama nagenda mubaza none sinakurikiranye neza kajya gashimwe ajya amafaranga yumvira umugambi afite wo kuyakoresha cyangwa
Ego urakoze Narcisse reka tumuhe ikijambo akwishura tetero ngo ari amafaranga twutse ko ari miliyoni 25 z'amarundi uzakoresha iki ku myaka yawe
Oya bon abantu menshi baguma bivuga mugabo ofite ni na opportunity en plus yuko mfasha kuzoririmba na opportunity yo kugira business.
Eh.
Ndashaka kuyinvestisha. D'ailleurs nzo yinvestisha kugira ngo shobe kuronka menshi. Kurusha.
Eh.
Kuko ba si bose ba ndavuga ati bahawe ingabire yugu kuba majeur umba byo kwera uko je 18 ans uri majeur deja. Donc yuko ba a 20 ans ba si c'est deja umuriyoni ndetse miliyoni 25. Urumva ntegezwe kuyagwiza kurondera uburyo bwo kuyagwiza akote yuko ndoba ndiko ndaririmba.
Ngira ngo yatahukiwe Narcisse mukunzi w'ijugi Amerika nawe hariya anye imakamba mu gihugu cy'u Burundi. Turose na Idrissa ku yundi murongo. Idrissa ikaze nawe.
Murakoze cyane.
Aherereye ni
mereye Kigali ni saro romandi furiza abanyarwanda ndetse n'inshuti z'u Rwanda n'umunsi mwiza w'umuganura namwe.
Yego.
Mbanje gushimira umutumirwa mwatumiye, tusanzwe tumwumva ku tugomba kuzaza tumwigiraho byinshi. Nabonye iterambere amaze kugeraho, tubamushimira iterambere. Ahubwo ikintu namwisabira ni uko yagira inama nyinshi urubyiruko ndetse n'abana bari mu rungano rwe, kuri ari abana bishora mu nzira mbi, mu bitekerezo afite kwerekana imirimo kugira n'urubyiruko bashe kwiteza imbere, yaba i Burundi cyangwa n'abari hafi y'u Burundi ndetse n'ahandi ku isi. Afite irihe shaka izihe nama yagira urubyiruko rwa Afurika? Ni icyo nashaka kumubaza.
Urakoze
nyine abona ku mwana wa Afurika nuko bakwishyira hamwe n'imbaraga bazishyiramo.
Urakoze ugira umunsi mwiza.
Murakoze namwe.
Urakoze. Yego. Teterongo inama niyo impanuro wogira abakiri bato. Urumva ko batangwe kukubona nk'umwe yobabera urumuri.
Bon navuga ikintu cya mbere nka jewe ndaruke kuri team Tetero turi abajeune twese. Travail d'équipe irafasha kuko icyo nabonye nuko hariho aho ego ukwishikana uri wenyine mbwari ho handi ushobora kwishikana uriko urakorana n'abandi. Donc travail d'équipe umuntu akarondera kwanza abagenzi yemera akunda yiyumvamo, hama bakaza bagakorana imigambi myiza irashe ishobora kubateza imbere ikabashikana ahantu imbere ikabakura aho basanzwe bari. Donc inisi yose baguma batera imbere. Nico novuga et surtout kuja ku ishuri kuko urumva tutize biragoye cyane, urumva ariho ahantu ubwenge bwacu ariho ahantu butagera mu byiyumviro. Nta gwaruka gogo go kwikonsentra kuja ku ishuri kuko surtout muri Afrika. Afrika dufite impano nyinshi, uretse amatalent dufite ubutunzi bwinshi bukeneye ko tubugirira entretien exploitation n'ibindi. Tutagiye ku ishuri mu gwaruka bizotugora, tuzava tugira ikibazo gikomeye.
Kugira ngo yatamuhukiwe turase na Jean Marie kuyundi murongo. Jean Marie ikaze.
Ego ndabaramukije.
Twaramutse nawe ni gutahure.
Ego ni sawa ndi gahe ujumbura. Ego je nagomba gukeza uwo muririmbyi ku iyo ntambwe yateye nubwo mu bintu by'umuziki umenga ntiyaramenyerewe cyane. Ego by'ukuri izina iryo zina je sinarimenyereye kuryumva muri bijyanye na muziki ngaha mu Burundi. Ariko ndafite akabazo gatoya nagomba ndamubaze. Ni nk'uwuhe mukenyuro yoba yarakoresheje kugira ngo ashike ku rwo rugero gushika yahatsindira amafaranga angana kuri ya kose? Ego nka twebwe ugwaruka usanga ubu unye biguye kuronka nk'ubuzi, urashobora guheza nk'amashuri bikanka, ariko birumvikana yuko iyo ukoze nk'ikintu kiguha umutahe nk'uwo onye nk'amafaranga nkajya yaronse bica bituma n'iterambere ryoroha gushikira, haba kuri wewe nyine ubu usindiye icyo gihembo no ku bandi bajene muba muri muhunganwe rumwe, kuko bashobora kuronka nk'ibikorwa ushobora kubaha bakagufasha ukabahemba amafaranga. akabazo ni nkako
uraziga Jean Marie ikibazo cy'umukenyuro yakoresheje yari yacishuye ariko ugume ku murongo wa telefone ngirango akwishuye tusaba imbabazi tetero hari ibibazo bigaruka mu gihe cy'u Burundi FM ntazo tugifise barazitwatse abantu rero badukurikira na rimwe bigoranye ugasanga hari ikibazo bagarutse ko twari twacishuye duga ku jambo tete mu gihe Jean Marie akiri ku murongo wa telefone ugume ko Jean Marie
imbere yuko Jean Marie adan ali nagira mvuge aussi yuko nabajeune takwe kwiyumvira aussi kuri entrepreneuriat kumenya kuko kuko jewe imbere yuko ndirimba naradandaza amahereni hari n'abandi bagenda usanga biga gucapa umva imbere yo kuja ku ishuri hama umukenyi nakoresheje kubwira ashobora gutsinda ubwa mbere ni impano hama ubwa kabiri navuga ati harimwo iyo uko kugira abagenzi mugakora travail imeze neza kuko abantu babonye ukora ikintu cyiza gisukuye gipanze nabo nyine biratuma bagira icyizere muri wewe bagatangira kukuziza amajwi umuziki
yego hanyuma rero yakubaje ngo umukenyero wakoresheje ahanini umuce ku masonga kuko wavuze ko akoreye mu murwi Nvuze ngo yasubiye kukubaza ikibazo wari wishuye aho yabadije ingene wakoze kugira ngo ushobore gutahukana Primzik.
Bon, nari nabivuze hariho d'abord gukora kuko amajwi yaragaye ngo yuko amajwi aza kugira influence a 40%. Ama journal ikagira influence a 60%. Jewe nari londe amajwi kandi ndonde amajwi menshi nkuko benshi babibonye kuri Facebook, kuri
Kandi
hama akote amajwi nanje narikorera kurumva nkaguma ngerageza kwisyopasa kugira ngo ninashikira imbere ya jury quand même de jouer qui convaincre une qui vient de chambé.
Jean-Marie Watom okewe. Jean-Marie Watom okewe.
Ego natahuye arakoze.
Urakoze ubwire umunsi mwiza.
Ego twebwe no kuri FM biratugora kubakurikira.
Ego urakoze ni nayo mpamvu twari twabanje gusaba imbabazi tetero tumubwira ko ibibazo bimwe biragaruka ko bataba ariko ratwumva ku mirongo ya FM Burundi bwaratse imirongo ya FM Juju America ntuko ugasanga ari abadafise shortwave ngo byorushe ngo bashobora kudukurikirana. Urakoze Jean-Marie.
Murakoze namwe kumpamagara.
Ubwire umunsi mwiza.
Ego twese.
Ego Nyongabo ikadze.
Koze cyane.
Uherereye
Mucanguzo mucenda juru
havugwa make.
Namahoro turashima no kuri bimeze neza.
Harahize igihe atama kuri mucanguzo turonka bivuye no kuri ico kibazo cije rya Amerika na leta ya Burundi kuko atabanyamakuru bagishika mucanguzo ngo turonse amakuru mukazoza muri nayo ronka muraza muri yadusabikaniriza.
Ni byiza naje niko yanabikurikiranye ku rubukanguruka na bunyi rwa Facebook. Ayigume.
Duga rero ku ijambo.
Mu bisanzwe je akabaza nari mfise nagomba kubaza tetero murabona yuko muri ino minsi duhereye kuri Natasha yaratanye agashimwe ka High People Music Award turakaja kuri Bernice Dober Rafwaye Isanganiro Award ego ukabona kandi n'abandi bigeme nka Francine Niyonsaba bijanye na atletisme amateka bandikisha mu Burundi ukaraba umufaso ni ariko gusohora igitabo nuvuga cyitwa L anomaje ozubriye
Christine Ntahe.
Ego me Christine Ntahe no mu Burundi kazi na wene tubizi ko bishya amateka meza mu gihugu cyacu Burundi.
Ego.
Ni dufatiye ku gashimwe warayironse kajanye na Primzik. Izindi ndoto ufise zo gushika kure kugira ngo nawe ube mu bwigeme w'amateka mu Burundi ufatiye udufashe nuko ukiri na muto. Izindi ndoto zigera kure ufise n'izi. Kibazo cyane ni icyo.
Urakoze cyane niyo ngabo ngaho muri Cankuzo. Uratwumva Lorette turacyari kumwe. Lorette muratwihanganira ubuhinga bw'ivyuma ntibwigira busezerana. mudu tubasaba imbabazi. Lorette aragiye ako tugerageze twongere tumugarukane mu kurindira reka muhinga bw'ivyuma badushemo uturimbo dutandukanye hama tugaruke acishura ku kibazo twari duheje kubazwa na niyo ngabo muri cenda juru
ndigikano kimwe gumusore igituza gende sivyuma rutegesha rwa kamanzi ndi nkwe amashyemo ngahore
mwana wanjye uzabintwari ndagukunda kandi nkundo Rwanda niyo mpamvu ngiye kurugutura uzarubera intwari uzaba ingenzi wunganira imanzi uzaba ingenzi wuse kivi kimena mwana wanjye uzaba intwari ndagukunda kandi nkundo Rwanda niyo mpamvu
kibondo ngiye impano iruta izindi igihugu cyacu imana yaduhaye tutabiyisabye tutanabihisemo twavutse dusanga turi abanyarwanda dusigasira uwo murage mwiza twahawe n'iyaduhanze dukunze ikatwifuriza ineza ikaturaga umunezero mwana wanjye saro ryanjye ntuzabogora ayo mata y'urwererane mu nkongoro y'ibwami umwami urutabandi yaduterekeye ku ruhimbi
ese natubona ngeze iyi mpano irenze kuririmba kuwaturukesha iwe muhanzi Muhanzi mukuru ni Mana Mana wanjye uzaba intwari ndagukunda kandi nkundo Rwanda niyo mpamvu ngiye kurugutura uzarubera intwari uzaba ingenzi wunganira imanzi uzaba ingenzi wuse ikivi kimena
mwana wanjye aho uzajya uburi hose ujye wibuka ko nawe uhamagariwe kuba intwari ubutwari twese buratureba ntibikiri iby'abayobozi b'igihugu bonyine cyangwa ingabo zikirinda nawe muganga b'intwari uvura abantu mwarimu nawe urero uzirikana cyane ko ari wowe mushumba w'intwari z'urwejo
niba uri umuhanzi w'indirimbo izakubera inzira y'ubutwari niba uri umukinnyi w'umupira izakubera inzira y'ubutwari wowe mworozi nawe
ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda karirimbo ni uzaba intwari ka Kizito Mihigo mu gihugu cy'u Rwanda muradutunga mutuburanye ivyuma ntivyigera bisezerana ariko Lorette Tetero aragarutse ku murongo wa telefone Lorette ivyuma byari byatugoye
ego ndese kuramutsa kandi
ego hanyuma imbere ko duca twakirundi ari ku murongo yakurindiriye niyo ngabo yari yakwajira akabazo ahereye ku bo yita abapfasoni bari ko baraboneka cane mu gihugu cy'u Burundi yavuze Christine nahe aragaruka kuri kuri Natasha aragaruka kandi no kuri inde wundi Francine wewe ngo izindi ndoto ufise zakazoza nizahe nka Lorette Tetero
ego carrière musicale yanje ndashaka kuyiporta à l'international kubera nshaka gukora dans l'humanitaire et nibaza yuko nuvuga ati inyishu ya byose d'abord il faut yuko niga hanyuma c'est n'orienta carrière yanje muri humanitaire nshaka gufasha ngira ngo nanje ndushobora kwandika mu bitabo nk'aba Magi n'abandi bose b'ubujondi
ushaka kuza kwibanda ku ico co gufasha cyane
Ego.
Urakoze cyane. Turafite na Rafiki.
Oui.
Ikadz.
Ego ndagomba cyane.
Aho uherereye ni?
Jemba mu Kirundo ariko ubu ndi Bujumbura nyine.
Nakabazo kawe.
Usana. Nakabazo tuba tujya kubera ati tutabumva biragoye nyene. Keze tujye nko kuri Facebook niyo tubona ibiganiro byanyu gusa. Mugabo zabumbe ko mu Kirundo hoho yaryo iziganye kwa kuma bagiye ngorane kubera kubata kujya mu Rwanda ubugiri Rwanda mugabo no mu gisaga cya Bujumbura cyumva kabisa niyo mpamvu rero uwo mukobwa yatwaye cyumuseke
mugabo uri munduru nyinshi biratubabaza mu matwi
sa
ni uri munduru nyinshi biratubabaza mu matwi
ega ndi mu isoko
duga rero kukaba ku ijambo baza akabazo ka
gusa yari intererano
yego
ndabana bireba wo ya pepe muziki yaitwaye itamubereye kabisa
ge bitwaye itamubereye kubera
kubera ndiko ndareba ariho abasare besi bari bagezweho bari mengo abahagiye n'ibintu sinzi huko uko ndabicunganya n'ibyo ntazi mujye abari wa kabiri bremo garvice yuko ari wayitwara twa niho twari turi kabisa
uwo yabaye wa kabiri ninde uvuga yabaye wa kabiri ninde umuze ngo wari uhari muganda nuri kuribuka
ntaho ndiko ndibuka mugomba ari
reka tumuhe abwira icyo avuze mugabo nkuko yabisiguye mu ntango primuzike uraronswa amaji n'abakwize hama na juhi nayo ikagira icyo ivuze urakoze Rafiki
ego
Loretta ari cyo uvuga kuri ibyo Rafiki avuze
ego si we wenyine avuga yuko nayo ironse ntabibereye kubera hariho bamwe baba bafise amarezo menshi dabord nibaza yuko kucerekeye indirimbo uhitamwo dabord indirimbo uhitamwo ira ikoze ko public kuko deja oye nkuwo abivuze iyaba ari novuga cyaba ari public iriko irashoza muri uwo mwanya mugabo ufite ni jury twako turakonvanka ntuzomenya vraiment igituma bagutoye ngo ube wa mbere cyo ni shambere hama ikindi nacho byose byavuye mu majwi n'amanota jury yaguhaye hari n'abandi ariko urumva bararaba aussi na evolution wagiye uragira bagutorera ibintu byinshi naje ngaha sinda nabindi ariko urumva navuga ati subuga ko ntari ndayebereye kuko vraiment narayikoreye ijya trophy narayikoreye gose cyane uredi byane narara ndagira ndakora nsaba abantu bantore nkajyama nka 3h nkabyuka 6h du matin kugira mbandane kandi akazi kenshi cyane kubera twese twaguma dufite ubwoba ariko batadudutora donc rero n'abantu benshi bama babivuga mugabo jenta nibwira nti iyo utabibayemo iyo utabiciyemo ntushobora kubitahura mugabo nk'abagiye baradukurikirana bakaturaba bakaraba usi na parcours wagize urumva barabona uwuyibereye n'uwutayibereye
cyane cyane ko watubwiye ko atari ataruhara runini byose bigaruka ku bagutoye bikagaruka no kuri jury yatoye ku majwi wakuye mu banyagihugu no ku majwi wahawe n'abari mu murwi ujeje kuvuga ngo kanakari nibyo neza gusumba canke yabyifashemo neza gusumba
ego
tose na Alex ku yundi murongo wa telefone ya Alex ikadze
ego ndakumva makumeye
ego turashima
ndamukije mu muri rezi
arakumva
naye ko ndumva ibyo uwo muntu ariko aravuga ko iyo yatowe atabikwiriye ufite utora nyine ni gutora ni iteramere ganye amwe mu burinzi abagutora kuko ibyo bintu baba babishimye kandi twese twoshima bimwe umbwira nti furaje
yego
ego hama kindi kibazo mbo ni ego gisa ni kibazo ego maratowe bona abanye muracyari bato ni bato mugeta na secondaire
yahejeje mu mwaka uheze
ariko nagomba ndamubaze ati none nk'umwigeme abona yo kurishi kugira urundi rwaruka rw'abigeme rutere imbere mu muziki na cyane cyane abaruguru kuko avekera kiritire y'Uburundi urabona ko goye wabonye umukobwa agiye mu muziki cyangwa mu bindi bintu bitari proshe na kiritire y'Uburundi sinzi ingene babifata atishikanike
urakoze cyane ego tetero uratekanye iki kubana babigeme ngo na cyane cyane yuko umwana w'umwigeme ngaho mugiye guca Uburundi agiye mu miziki niki hariho isura bakimubwira ko ni kwa vuzi
kuri kuri ito sinzi brema sino vuga ngo nashaka ngo guhindura ngo ibintu byose bihari nga mugabo bon John David indeed sukwishima muganda atconfise urupasoni kandi iyo ngize urupasoni nanje ndabibona yuko ababyeyi banje babishima abatoyi banje bakandabira ko bakankurikira bagakurikira ingeso zanje ndifuza yuko ingendo ndandiko ndagira umuntu wese yumfata nka reference meme agira aho ashitse agira icyo abantu bamushimyeko mezo si nifuze ko n'abarundi peut-être ko ntibayamenya abarundi bavuga ati ujya mukobwa afise urupfasoni ego mugabo sinovuga ngo vraiment ngo nohindura abandi bigeme ariko ndifuza yuko gukora d'abord kugira ngo nabo nyine batanguye kumfata nka reference kuko iyo
waruvuze ngo kuko
iyo udakoze novuga ati nta jambo uba ufise umva bisaba yuko nkora cyane hama mu nyuma abandi baduce batangwa gukorera kuco nanje na code bakavuga baze cyane ishusho yaho bashaka gushika
hanyuma naho kubakorobwa na kugira ngo bahimirize kuja mu muziki umva hari ivyo gukurabwa na mbwa kugira ngo nabo bahimirize kuja mu muziki
birasaba courage vraiment
ego
birasaba courage nyinshi kuko urumva birasaba yuko kwanza abantu bakugira bagufata mu mugongo mugabo umva wa muronka abantu batanagushigikiye mu misa n'ahandi henshi ariko udica ushaka itambere nosa umuntu wese agiye mu muzika akagenda afite projet quand même abona icyo ashaka abona hagiye kuja kuko hariho abajayo bavuga bagiye kurondera amahera ugasanga ntayo baronse mugabo urumva udi icyo ushaka ukavuga ati ndashaka kupresenta kwerekana gusangiza ingabirano yanje ndashaka kwerekana talent yanje ndashaka kugira iki ufite intego intumbero ewe witomore urabishika ko brand
ego reka twakiri wa nyuma ku murongo Patrice uherereye ego akabazo kawe kandi usongora kugira ngo dusezerane na Tetero
bo mumbarize ubutumire bo icyo babategekanya nyuma yo gutsinda ku muziki umbyeyi n'umuziki no guteza imbere umuziki w'Uburundi
Patrice kuko urakoze cyane mbwa kuko dusigaranye kanya gato kandi ico kibazo cyakicuye ko kenshi ariko reka tugutumire kuza kuja ku wezi tata kaburungu radio yacu vewa kaburungu com uze kumviza kino kiganiro cyose kicamaze gushika urakoze cyane
ego
Tetero dusigaranye iminota ibiri gusa tugasezerana akajambo ka nyuma ufise ubwira abana babigeme abapfasoni kuno musiki wa gatanu n'uwapfasoni hama no muri rusangi abandi bantu
ugambere d'abord musi mwiza w'abapfasoni n'abigeme
niko si musi mgabo n'uno musi kwa gatanu muri isanga twahebeye abapfasoni n'abigeme ni ikiganiro cy'abapfasoni n'abigeme
ego hama kubigeme no basaba n'ukuri kuguma ku d'abord solidarité irakenewe mu bigeme kuko dufite challenge nini ya cyane yuko twerekana yuko natwe dushoboye urumva nta jondi jengene sino byishoboza umuntu wese ahari ntabyo yo gushoboza harakenewe yuko abigeme dufatana mu nda umwe mu impano zacu ziratandukanye ariko ndisiyo kuko narabibonye muri team Tetero ugasanga nk'umwe yiga n'ibintu bitajanye n'ivyo jondi ko ndakora mugabo araronse ingene akontribua muri team Tetero donc surtout yo kutugire solidarite hama ikindi naco je ndakunda kumviriza abantu bakuze kuko abantu badusumba novuga ati barabona ivyo twebwe tutarashika nko canke iyo tuba turiko turaje donc turamenya gusaba impanuro kumviriza navyo nyine birafasha no guca bugufi hama ibi bizokwizana
yego nibaza ko ari impanuro nziza utanze nuko rero Laurette Tetero tugushimire cyane ku kanya wahaye ijwi rya Amerika kugira ngo tuze dusangire ikiyago muri isanga n'ejo niya twasubira kukurondera uzutubangurukire nk'uko wabigize uno munsi
ego
dushimire n'ababyeyi bawe kuko badufashije kugira ngo dushobore kuba kumwe muri kino kiganiro na rya ukiri mu myaka tuvuga naho uri kuregeza imbere mu bakuze ukiri umwana urakoze cyane Tetero
Murakoze namwe ndabashimiye gose.
Yego. Abandi dushimiye bagize ico batera ni Fasil Gebeho muhinga bw'ivyuma yashoboye kwegeranya ano maju yacu na engineer bari kumwe nanje Diane nahazwe narindemesheje muri sanga ino munsi ndabike banure ndabipfuriza kubandanya muruhanirwa mu byo murimo byose eka na weekend nziza kubaza bayitanguye hirya no hino n'umusimukuru mwiza w'umuganuro mu bahimbaza mu gihugu c'u Rwanda.